mwikambi ya Mahama ikibanza cyo kwiyandikishirizamo ku mpunzi z'abarundi bifuza gutahuka kirahari hasanzwe hakiririgwa n'abashasha bahunze kuva ba mbere batahutse itariki 27 z'ukwezi guheze imyiteguro yo gutahukana igice kigira kabiri irabandanya ico bikoze harabidoga ko ico gikorwa giteba maze hakiyandikisha bake ubu numwe mu bamaze kwiyandikisha twaganiriye ari mwikambi ya Mahama
ari ikibazo cerekeye uko bari kubarandika abantu ku buryo buri trelan bwitonze cyane nko kwa mbere abantu bari batonze baje kwiyandikisha ari benshi cyane barabasubije inyuma atabantu abantu bashika batanu banditse abakozi batonze saa yine zirenga hama hageze saa sita bagomba kuja muri pose abanyagihugu baraje en colère bashavuye baca bahamagaye igipolisi kirabirukana kwa kabiri ho niho nari hari haje abantu benshi nyene nanje nari mwo mu bari baje kwiyandikisha hama ico bakoze bazanye liste y'abantu 27 bavuga yuko aribo bari bukorera uwo munsi wose abasigaye bahamagaye polisi nyene yasubira birukana kuwa gatatu nasubiyeyo sanga bahinduye uburyo bwo gukora bavuga yuko ariko bakorera abantu bivanye na n'imiryango bafise uwo munsi bari ko bakorera abantu kuva kuri 7/5 jewe nagiwe amahigwe barashiramwo narakorewe nta muryango turi kumwe ico nsaba jewe nuko nkuko tugihunga bafata bavuga ko bakiriye abantu baranye 1500 ku munsi bashikwiye gushyamo ingufu n'abahunguka bakabakira uko nyene
ayo makenga ijwi rya Amerika ryayabajije igisata cishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi umuvugizi wa HCR arahumuriza kw'igikorwa cyo kwandika abashaka gutaha ku gushaka kwabo kiriko kigenda neza. Elise Vireshalan amenyesha ko abamaze kwiyandikisha barenga gato 3,000 ariko ko abazotahukanwa mu gice kigira kabiri arabarenga gato 500 gusa. Ati kwiyandikisha gushika ubu nta kibazo na kimwe biratera. Abidoga ko kwandika biteba twebwe siko tubibona kuko bisaba kubapima indwara zitandukanye harimo n'umugera wa corona kuraba ko bose bashobora gufata ingendo ndende gutanga impapuro zerekana ko abana bahora biga n'ibindi. Ibyo byose bifata umwanya munini ubwitonzi abakozi n'uburyo bwinshi n'igikorwa tutari twiteguriye ariko nta ngorane zirimwo. HCR rimenyesha ko atagihindutse abagize igice kigira kabiri bazogenda kwa kanuza nk'uko inama nyabutatu yabaye hagati impande zose zegwa n'ico kibazo yabifunditse. Nubwo biri uko hari n'abandi batarashima guhunguka abo basaba ko boguma bafashwe mu mugongo bemeza ko abashaka gutahuka bafise ingendo yo kugenda bahungabanije umutekano w'abatarashaka gutaha.
Icyo twahunze ntikirava mu nzira uno munsi turirirwa turumva abantu bariko baricwa noneho ubuho hiyongeye ko ivyo twumva ku maradiyo atandukanye no ku mbuga zitandukanye twirirwa turabona z'imihari iriko iratera igihugu cy'u Burundi itari declaration menye ati ntibanaka hari no makuru noneho bari ari karacana ko hijya no hino muri bamye batashe na cyane yuko muri no nkambi ya Mahama isanzwe irimo abantu basanzwe baturuka mu ntara ya Kirundo nabeshi ariho bagiye bava nabatashe baratelefona abagenzi babo amakuru tukayamenya yuko hari nabatoba bakiri bazima mu bantu bamaze gutaha bavuga yuko turumva yuko hariho nabari ko bararondera kungine bagaruka mu buhungiro ariko bikabananira rero tebye gushika muri uno mwanya dugikeneye ubuhungiro ariko abataha batahe ariko n'ubu batugumanire amahoro mu nkambi umutekano ntitwovuga yuko ari wose cyane muri uno mwanya turumva n'abantu mu ijoro batera induru baririmba indirimbo zo gutaha ukabona yuko araka groupe kari organize katumwe n'ubutegetsi by'u Burundi.
Ubuyobozi bw'ikambi ya Mahama burahumuriza ko umutekano wubahirijwe bikwiye kandi ko uzohotera mugenzi we amuhora ko atarashaka gutaha azobihanirwa bikwiye. N'umurenge wa Mahama mu karere ka Kirehe iyo kambi y'impunzi irimwo ubwira impunzi ko zotekana. Karamuheto Claudius n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Rwose nta mutekano muke nta mvururu byigeze biteza nta kavuyo nta nakazaba tuzakomeza kubafasha no gufatanya muri byose. Umuntu wahunze yashake gutaha arataha. Muri rusange navuga ngo abataha ubushake bwabo ariko n'abatarataha nabo turacyabakunze kandi turabishimiye tuzakomeza kubakira nkuko twabakiriye kugeza igihe bazashakira gutaha.
Igice cya mbere cy'abarundi bahungutse bavuye mu Rwanda cyari kigezwe n'abarenga gato amajana atanu baciye ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu ndwi zibiri ziheze bacikira mu ikambi mfata kibanza ya Songore iri mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Bari baje kwakirwa ku ruhande rw'u Burundi n'abategetsi batandukanye, abo mbere bari banasabye abasigaye inyuma ko nabo butahuka kubaka igihugu cyabo c'amavukiro. HCR rivuga ko ubu ikambi ya Mahama irimo impunzi zirenga gato ibihumbi 59 n'amajana atanu, hakiyongera ko abarenga ibihumbi 10 baba mu bisagara. Pierre Claver Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.